Nare Evariste Ndayishimiye yoba yiyemeje kugeraho atazopfa yitavye nako yicaranye na bagenzi we b'abakuru b'ibihugu. Ico n'ikibazo abenshi bibaza inyuma yaho yanse kwitaba ku ncuro ya gatatu ku butumire bwa Perezida wa Congo Felix Tshisekedi bwari kumuhuza n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Angola bari kwihweza ibibazo bijanye n'umubano mwiza bifatiye ku mutekano w'akarere n'iterambere mu by'ubutunzi. Muri ivyo bibazo bihanze akarere harimo na cane cane ikijanye no gutuza imigwi yitwaza ibigwanisho inyuragirana mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Kutitaba iyo nama kwa Perezida Evariste Ndayishimiye bifise insiguro nyabaki, bifise ingaruka nyabaki. Mu gice kigira kabiri cya Club de la Presse tuganira ku makuru nyamukuru yaranze ino ndwi n'ingingo yo kongera ikiringo cy'umwaka ku mugwi wa ONU ujejwe gukora amatohoza ku bijanye n'urugero rwo guhonyanga agateka ka muntu mu Burundi. Turaganira kandi no kwifungwa kuwahoze ari umushingamateka Fabiano Banchijanino, ifungwa abandi agateka ka muntu babonamwo akarenganyo. Tubiganire rero turi kumwe n'abatumire bacu babiri. Wa mbere ni Gerard Birantamije, ni muhinga mu vyigwa vya politike. Mwaramutse neza Gerard.
Mwaramutse Patrick.
Mu kiganiro umutumire agira kabiri ni Thierry Bigirindavyi, akaba ari umumenyeshamakuru wa Television Renaissance. Mwaramutse neza
Gerard. Mwaramutse neza Patrick.
Sangwe ikaze namwe mwese turi kumwe mudukurikira kandi icese ku miyobora ya Facebook. Reka mbere iwawe Gerard Birantamije, mwihweza neza inama Uburundi gwa wikema iki, inama iherutse kuba gwa wikema iki kugira umukuru w'igihugu ntashobore kuyitaba?
Ni ikibazo bibaye kwishyura kuko abari kucishyura nabo bari batumiwe kuko nibo bari bafise uburenganzira bwo gushobora kucishyura icyo kibazo. Gihe icyo novuga, ibyo novuga byose kuri iyo nama batitavye ibyo bari byo niyumvira bishobora kuba byo cyangwa ntibibe byo. Ubwa mbere ho icyo umuntu yamenya ni uko igihugu cyacu cyose kirafise uburenganzira bwo kudashobora kwitaba inama, ibyo n'uburenganzira bwacu. Ariko bye ndavye ivyariko vyihweza ubutumire nyene bwari bumeze n'ivyari biri ku rutonde bizokwihweza n'abakuru b'ibihugu byari ibintu bikomeye cyane, byari kutuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati ntegereza kujayo. Kuko harimo ikibazo cy'umutekano muri kano karere no ku mbibe Burundi busangiye n'ibihugu. Harimo n'ikibazo kijyanye n'iterambere. N'ibibazo nibaza bikomeye cyane kandi biri no kuri no ku ntumbero y'imigambi ya leta iharu. Kuko mu vyashikirije harimo ibibazo by'umutekano kwazo bitorera umuti n'ubutungane. Alors kubona yari bisivye rero ashobora kuba afise ikibituma atavuze ariko urazi zari byihweje nibyo niko ndavuga. Jewe sinumva ngo nika ko cwari giki, nibaza yuko hoba hariho ikibazo kijanye n'ingene Uburundi bubanye n'ibi bihugu duturanye, ukuvuga Rwanda, ukuvuga Republika Demokratike ya Kongo n'Ubuganda naho buri kure yacu. Ni igihugu nacyo nyine dusangiye n'ishyirahamwe duhuriyemo rya ibihugu byo mu buseruko. Ushobora gusanga rero hariho ibibazo bitaba byaratorewe umuti imbere byagumyeho, ibyo bibazo bigatuma umukuru w'igihugu adashobora kujamo. Mugabo je ku bwanje ntacyari gutuma atahitaba iyo nama, ndabye ivyari ku rutonde rw'iyo nama.
Umukuru w'igihugu agize ati ni inama idakeneye bita koromo mu Gifaransa. Ati naho no kwitaba abandi bo kwiga ibibazo ibyo bibazo bahejeje kuvuga. Nibyo koko Burundi ntikwiyegwa n'ibyo bibazo kugira ngo n'abandi bazatubera?
Oya, je nibaza yuko biba yihenze cyane avuze uko, kuko ari hajya kugira serukire igihugu cy'u Burundi n'abarundi bose mu makungu. Ari hajya kugira ngo ibibazo byose bihanze u Burundi afashanye n'abandi kubitorera umuti. Atahabaye rero ni ukuvuga ko ingingo zose zifatwa wewe atahari, ni ukuvuga ko u Burundi nisuba ko zitamwega ziramwega, ariko ntaba yazigiye mu bwana nawe zifatwe yashikirije icyumviro kuri izo ngingo zose n'ingere zizoje. Kuko hariho gufata ingingo, hariho kuzishyira mu ngiro, hariho n'ukuraba ingene zishyirwa mu ngiro. Izo bintu byose bitatu bigenda bikurikirana. Iyo rero umuntu atagiye muri iyo nama nk'iyo, ni ukuvuga yuko ingingo zafashwe kandi ziramufata nawe kandi atararimwo.
Turabona ku bijyanye n'ingaruka zikutitabya iyo nama cyere bigindaje harabaye urugendo gumushikirangaje z'ingendaniri wa Kongo mu Burundi abenshi bari biteze yuko umukuru w'igihugu azokwitaba kubera habaye ingendo ziteguriye nama mbega we kubona mu nyuma y'urugendo rw'umushikirangaje wa Kongo president ndayishimiye yatavuye yitaba inama waratangaye
cyangwa kugatoya byaratangaje ku ruhande rumwe byaratangaje kubera umushikiranganje w'umugendanire wa Republika ya Demokarasi ya Kongo umufaso ni Maria Tumba Nzenza avuye mu rugendo mu gusozera urugendo yaranagiraze yatahikiganira amenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje w'Uburundi mugenzi w'Uburundi ari migendranire arbeshingiro imbere kandi yaranakiriwe n'umukuru w'igihugu ukabona ko bayaga bahuza bamankiriye neza kandi mu byo yavuze yaravuze n'ibyo ari kwigwa muri iyo nama ikirategurwa aravuga ko byari ibibazo by'umutekano byari ibibazo byo kurandura n'imizi imigwi y'abitwaje ibigwanisho imikare karere kandi twavuye tubona ko byavuye byigwa no muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu tukabona ko byari ikibazo nkora mutima Burundi na buje Burundi bwari bumaze igihe havugwa iyo migabo itwaje ibigwanisho bakanavuga ko yajabutse iva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakageza no Rwanda kugo barugize iyo rushikira iyo migwi numva Burundi bwari bufite ibyo buvuga biratangaje kubona rero burose uwo mwanya wo kuvuga ibintu bwari bumaze igihe byidoga ntiburonka ntibufate mu byo kubivuga akaje akaje keza ko kubivugira mu bandi ntibugende ku rundi ruhande ariko umuntu ntatangara kuko nibyo batumenyereje ni ingendo bari bashungwa bamaze n'ugihe yuko kutitama n'abamwe nayo
babaye umugenzo
babaye umugenzo w'ubutegetsi naho hari umukuru w'umushasha no mugambwe utwara aho utwara ku mukuru w'igihugu yahahora n'ubutwara n'ubu ingendo y'umuntu ashaka kandi ni ya yindi nyene babandanije
kubasanga natangaye ko ari gutinya ibiganiro kwa president ndayishimiye ko narijya ari nama itamusaba kuyunguruza
ngo ico umuntu yoshora kucibaza ku ruhande rumwe ashobora kwibaza ati ngira yumvise ibyo bivugwa yaratinye kubera no Burundi buragirizwa gukorana n'imigwi nayo nyine yitwaje ibigwanisha ikorera muri Kongo ati ngira umuntu akibaza ati mbe yo yatinye ko bavuga hamwe bo bakorana by'ukuri batababeshira niyo migwi ya FDL iri muri Kongo yo bayatinye ko baje kuvuga ko barandura n'imizi abantu basanzwe bakorana kandi nawo nyine ari hari kubera icegeranyo baza gushaka ku mukono bose cyita ko nyine yacemeje umuntu akibaza ati mbega yo bayatinye ko ibyo biganiro canke umuntu akibaza ati yo babona ko niga mu buratwa mu Burundi no mu rurimbo ruhagize igihugu harimo byo gushinga icumu mu mashinga umuntu akagira iki ijambo mu bindi bihugu bega niyo ngenda yoba abona ko ari watashi atashimara
ko leta y'urundi iremera yuko kugwaniriza hamwe abo bitwaje ibigwanisho aragira bati baremeye kuzogwaniriza hamwe abitwaje ibigwanisho mu karere ka Kongo kumbibi
aba inama y'abakuru b'ibihugu ntivyemera gusa iranafata ingingo yo kufundi kuno byogenda bakumvikana tubikora kuno igihe rero utagiye Burundi nabwo nyene sibwo buranagize ibindi bihugu ko gufashanya iyo migwi butera bari bagiye bari kuronka n'umwanya wo kuvugana ibyo basaba ariko atariho bari
utikara hari mu Rwanda
n'abashora atariho uri sihuburi
professeur biranabije murabye mu byavugiwemo muri iyo nama yaje kubica ku masonga Thierry ati hari ikibazo cy'umutekano kivugwamo abayitwaje ibigwanisho banyuragirana muri kajya karere ka ko mu seruko bwa Congo babita les forces négatives mu Gifaransa mbe abaroberi bemerera ko bagwanya za leta ya ku Burundi icanke kuzindi mande bobo bari muri buro muce w'abaforce negative
bo muri cyo mbono uvuga yuko amanama nkayo mu bisanzwe kyo cyambere cyamagiseruka nuko batera umwanya wo gucija nyine umugwe kuwundi ngo bamenye ivyabana bari yabasaba ivyabana bari yabavuga ivyabana bari yabashimikirako urana muri Kongo aho mu busiruko bwa Kongo havugwa hari imigwi irengije na 1920 yitwaje ibigwanisho eh ni imigwi myinshi ariho abantu bagize ni karata yerekana aho bamwe n'abandi bari ivyo bita content active ivyerekana ni imigwi myinshi rero nkuko bayise force negative myinshi ntifise nivyo yiharanira ane nimigwi bikeneye gucukura bwa butare cyane cyane usanga mere ifise n'ama ifise n'imigenderanire n'abanyapolitike bamwe bamwe yo mu karere haba muri Kongo haba mu Burundi haba hehe bivuga ko rero ikibazo c'imigwi y'abarundi yo biriyo iyo migwi y'abarundi maze kuja habona yavuze kigamije yavuze kikeneye gushika ko kigoye ko nayo bayishira mu ntuze muri ayo muri iyo migwi ni kibazo gikomeye nibaza ko kitegeza kwigwa nico gituma nyirango n'urundi ukaho bwari burimo ngirango bari ku bari ku kubinoganza neza umbwa ko batabiye murumva nta n'ubumenye vyabaye cyane icyo ni kimwe cya kabiri ko iyo bavuga bati umugwi w'abarundi nk'iyo umugwi witwa leta barabavuga amazi imyisi uvugwa mu minsi heze bakavuga ati uwo nturimwo naho bari kubanza gusigura igitumo tarimo bari gusigura igitumo batawushizemo kandi sibo bafise
ngo niyo bari yumvo urundi kugira guti ije biganiro nta nyungu z'u Burundi tubonamwo kugira dushobore kubijamo
oya niba tanga baba bihenze kuko kuko ni yaba
ubiye bifuza yuko izo zari tabara zitwa the force negative
ahubwo niho bari kubijamo yabari bifuza yuko iyo migwi yose y'abarundi ivugwa iyo mu busoko bwa Kongo ivuga kuri mu busoko bwa Kongo bayishira muri uwo mugwi bari kwijya mu gihugu basaba ko bayishira mu mugwi kuko bashize muri uwo mugwi amafaranga negative ni kuvuga isi yose iteza kuzihagurukira icyo bita le droit à la paix ni ikintu gikomeye cyane mu mateka mpuzamakungu ni kuvuga ko maze kuvuga ko umugwi ari mugwi nkorabara terroriste force negative abantu bose ateza kwihagurukira urumva Burundi kare gutegereza kuba ariho buri kugira ahubwo busabe kwiyumigwe na yijamwe mugabo ubu nta wuzi kwiyumigwe nari bayishize muri ivyo nivyo nivyo twibaza nivyo mwibaza ntibigize bavuga ati imigwi y'abarundi iri muri Kongo nayo iri muri aya maforce negative ico ni cha kabiri cha gatatu nuko nico kimbere kinagoye nuko iyo migwi iri muri Kongo nkuko nabivuze ifise imigenderanire n'abantu benshi muri akarere n'ibihugu ndetse urana hari nk'imigwi yitirirwa Baganda ikorera muri za Bunia hariya hari imigwi yitirirwa Barundi hari imigwi y'aba FDL ya potereye muri Kongo kuva kera ari iri iyo bifise ama connection iyo bifise imigendaranire nkuko tubibona bica ku mbuga n'u Burundi n'ibindi byinshi urumva byari bikenewe yuko abantu bose baba bari hamwe kugira ngo bashobore gufatira hamwe ingene icyo kintu bashobora kucita intumbero bagihereza n'ingere bagikora
turaje kubira n'u Burundi iyo rero tabara mwavuze ivuga iti twe kugira duhagarike ingwano dusaba ibi n'ibi biganiro yo umwe mwihweza mubona muri iyo migwi murayishiramwo cyane nibwo ahumagaze
bo je ruvaje na hano ishiraje je nacho bivuze leta nizo zifise uburenganzira bwo kuvuga uyu mugwe koko ni umugwe ni force negative ko force negative bazibonera ntizira zifise ideology ntizifise intumbero igituma ziriko ziragwana ico nico ca mbere ikiranga utwo tudumbi tuba tuhari tw'abantu bitwaza ibigwanisho nibiki cya kabiri nabantu atacu baba bafise bagira ko nk'amategeko cy'abanyagihugu bana bahaje abantu muri Bunia yabo ari cy'abasivili bakagira gute bagasasiga inganda abo bantu ni bafise ico bahagarariye muri uwo mwanya niba bafise igituma izo nguvu bariko barakoresha ariko arazikoresha ni nacyo gituma usanga bajyaniranya uwo ari we wese kuko bobo ntibaba bafise intumbero aro nukuraba rero iyo leta bara cyangwa izo zindi zivugwa zose yuko zozi kwije ibisabwa kugira ngo ntizije muri uwo mugwi ibyo navyo si jewe ndabivuga bivugwa n'abashobora kuzikarifya n'abashobora kuzira ya
Pierre mbega urundi bombi ki kugutitaba inama nk'izo zigira ziti imigwi n'imigwi iterabwo
Burundi burahahombera cyane kubera burafite nabwo nyene buramaze ku barufite byo gusaba ibihugu bibanyi kugira umutekano wabo kumbiwe bihano n'ibyo bihugu mubahirizwe atari ho buri butagiye ntiwabuka imisavye ntiwuheze ngo bubironge ingingo zose zizofatwa zizoba zidakoreye kubyo uburundi busaba bashobora kuzokorera kubyo kubyasabwe n'ibindi bihugu mbwa uburundi butagize
burafite amahirwe menshi kubyo gusaba byumvikana muri ibyo bihugu muri abakuru b'ibihugu kwicaranye
iyo bitabye inama ko icegeranyo bateza kugira icegeranyo bwumvikane ko bose uburundi bufise ijambo bushikiriza ryumvikana ry'ukuri ntaco nta mwasi w'abarundi muri ibyo bihugu byose yovuga ati iki kintu uburundi buvuze naho hoba hari umwasi umwe bo babibaza bose ntibwo cabwankira rimwe abari muri iyo nama bose uburundi bwari gushobora kugenda bukavuga ibyo buharanira ibyo busaba abandi bawumvise bifise ishingiro ntaco buza kubavuga bati n'ibyo uburundi bwasabye katubishyire mu bintu bizokoregwa ko mubyo tuzoshyira mu ngiro ikindi naco bashobora gusanga no mu zindi nama zizotumwa ko mu minsi iza bavuze ati abarundi naho tubatuma ko ntibaza reka tureke guta umwanya wacu urabona nk'ubu igihugu cya Repubulika ya Demokarasi y'u Rwanda cyatumye kujya nama cyaracyarungitse umushikiranganji w'imigenderanire irashika mu Burundi gusigura arahishikira izo nguvu bakoresheje si nibaza ko hamwe bose ushobora gutuma ku yindi nama bavuga ati naho twazikoresheje ntibanaje ntibanatugane igituma bataje bagiye batereka turabazi ko bataza naho tubatumira ugasanga biri ko bira ishusho ry'u Burundi rikorera cyafura mu makungu kandi ishusho ricafuye ibihombo biteza byinshi aho muri kano karere hariho abanyamitahe bashoboye kuza mu Burundi bumvise Burundi ari igihugu cugurutse kivugana n'abandi mbwawo buciyugaye
bariko baganira ku bijanye
n'umutekano
ariko kandi harimo
n'iterambere n'imigenderanire y'ubuhahirane
bidandaza uza kw'abantu bizanye n'ibidandazwa mbere ko cyangwa igice cyo kera kabiri cya kino kiganiro Gerard mbega hari icyo byica mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu by'akarere kubona iyo cy'u Burundi kititatse
kirapfanye ubwa mbere hoho abakuru b'igihugu ntibaba bagifitiye umwizero munini mugenzi wabo kuko burya nawe twufata mu bintu bisanzwe byo mu kibano mu Kirundi ha mu kibano iyo umuntu agutumiye ntutagutumire ntunamubwiye n'igituma udashobora kuba uhari nta gufata yuko urumuzi nyamuriro koko atangwa kukwinuba icyo ni cyambere urundi kuvuga yuko bashobora kwinuba Burundi yuko batakiri kumwe mu bibazo bibahanze icyo ni cyambere cya kabiri igikomeye nuko inama nkijya naho yari y'akarere n'abantu benshi baba bayirindiranye igishika n'abantu benshi baba barindiriye ikivamwe si abarundi gusa abanyarwanda s'abanyekongo s'abaganda n'abahangora ni si yose kuko nkuko nabivuze iyo hari kibazo ngaha mu karere icyo kibazo abantu bose barakibona kandi bakavuga bati dufashanye ngene twokirandurana n'imizi iyo rero bavuze yuko bagomba biga ikibazo kijyanye n'umutekano kijyanye n'iyo migwi yuzuye muri aka karere kacu hama urundi ntibujemwo munyubazo bavuga bati ahubwo n'ukuraba neza yuko uburundi atari bwo bushigikiye iyo migwi ivugwa bashobora kubifata uko icyo ni cya kabiri icya gatatu gikomeye nuko inama nk'iyo ijeje kuraba ikibazo cy'umutekano mu karere n'ibyo umutekano yubuze wonona ku karere ahanini iyo hafashe ingingo nziza abantu bazironkera ko inyungu n'abanyagihugu abarundi abo banyagihugu barundi nibo ndayishimiye yabwirizwa guserukira kugira ngo baronke ako gahengwe gakenewe ukuri kuraba nk'iyo dufasha nk'akarere ka CPGL naho katakivugwa rwose CPGL uyibona neza ugiye ku mipaka ugiye ku mupaka w'u Rwanda na Congo haba Gisenyi cyangwa haba Kamembe cyangwa ukagenda ku mupaka w'u Burundi na Congo mu Gatumba cyangwa mu mupaka w'u Rwanda n'u Burundi niho ubona ko CPGL ihari iyo ubona ko umuntu abantu baza gusuma baza kudandaza bagomeje ngo baje mu kiruja nuruza bazana ibidandazo bataha bagaruka gukeye bakiteza imbere niho ubona kamaro kuko haba umutekano muri izo bihugu byose mu gihe rero Burundi butavuga buti nitu twivyo nibituraba no kuvuga yuko abantu bashaka kuyumvira byinshi byinshi cyane
Gerard Birantamije nibutse yuko umuhinga mu bijanye mu byigwa bya politique Club de la presse tuje mu gice kigira kabiri cha kino kiganiro iganiro mukurikira ku buhinga nguruka na bumenyi bwa Facebook ikibiriraho ku mihora ya RPA bena radio inzamba gateka kawe ubu naho tuje mu gice kigira kabiri muri nondwi inkuru yaranze inondwi habaye kandi kongera kunchuro ya gatanu kunchuro gira kane ikiringo cy'umugwi w'ishami mpuzamakungu onigitohoza ku mabi akogwa mu Burundi ku bijanye n'agateka ka muntu mbega cyo ari kimenyetso cyo kwiyumvira ifasha neza mu Burundi
ni kimenyetso kigaragara ko leta y'u Burundi yagerageje kugomba kurimira kugwiri ibinyegeze ibicije ku wari yayiserukiye mu nama ya onu y'agateka kazi na muntu Tabu Abdara aragerageza kuvuga yuko atabwicanye kiri mu Burundi Tabu Renova aragerageza kuvuga yuko atagituma na kimwe cyotuma uwo mugabo abone usubira gukonga ibikiringo ibyuvuga byo kwankira ubwicanyi rukubesha ariko nkuko ibyegeranyo by'amashirahamwe hana gataka kazi na muntu y'ubu mu Burundi ndampoza amakungu yagiye aravyerekana yarerekanye ko no kuri intwaro shasha amedafite maze hamaze gupfa abantu barenga amajana abiri abirenga amajana atatu bafungiwe bafunzwe bita kwikije amategeko hari abandi banyuje bakabugwa irengero ryabo yerekanye mu majambo make kwibwicanye bubandanye kubona rero uwo mugabo arongewe ikiringo bigaragaza ko byavugwa zuba na leta ibihugu byari bije kongera ibihugu nka byose byabonye yuko ibyo leta ivuga atashingiro bifise ubwicanye bubandanya mu Burundi bigaragaza yuko ngo nabujya nigake mu migwi mwe nijya aho yagira shingwa yonge gukiringo nk'icuro nkizi mu Burundi wonge bikiringo nuko abona yuko ubwicanye byanze ko bwagubandanya mu Burundi
nyine no ndi kubona yigma yonge kwa yonge ubwicanye ukabandanya abaruni bagira bati nacho tumariye nyamya mugwi nyine
umugwi suzo hagarika ubwicanye umugwi suzo hagarika ubwicanye umugwi ujeje kugira amatohoza ubwicanye ko aho riko buraba ko buri ko buraba erega una uvuyeho hoho abo kwica buca batangura abasanzwe babikora babona ko atacamira ngo umuntu wese abone ati isi yose ishize amaso ku Burundi ishize amaso kuri ibitsiko turakora naho tunyuruza abantu hari habantu bari ko barabyandika kandi batanga raporo kandi
muri bazo ko hari abakozi bibaheze bagasha cyo bakubera kwera umugwi
bara yaba batashacoba twobona ingufu bakoresheje muri iyo nama waseka leta yakoresheje gushikaho ashiramo n'agashavu kugomba kubagiriza ko barakorera ku nyungu za politike bashigikiye umugambwe CNL avuga muri iyo mugwi yarabivuze ako gashavu karerekana yuko uwo mugwi ari nkihwa riri mu kirenge cyabo iyo rifise iyo hari mu kirenge arabandi bokwikubita akashi kubera barabona yuko ubutungane n'ibyaha bitagira ibikigongwe ibyaha byo guhohotera gataya kazi na muntu n'ibyaha bishobora kubakurikirana ejo canke hijya yejo bigatuma bata arabandi bokwikubita akashi bakavuga ati duhagarika ibi bintu
Professor Gerard umuntu arabye aho leta ihagaze kubijanye n'ujya mugwi intumwa ya leta yari yamirije koko uwo mugwi iragira iti uwo mugwi ni wa politike na politike ariko bikagaragara ko yuko ari kunyinyana hagati ya leta n'ishami mpuzamakungu ni kujyana gatatu kazi na muntu mu Burundi mbe ninde yunguka kuri uwo kunyinyana hagati y'uwo mugwi na leta y'u Burundi
bo ubwa mbere w'ujya mugwi ku isi yose ibyo mugwa hushinzwe nta leta ni mwigeri wemera ntibukunda kuko ahanini baba wawushinze kuko abari ikibazo kiri muri ico gihugu amuretare muri ico gihe nti nta ukunda nta ushigikira kuko uje kugira werekane ahubwo ibikogwa bibi byituma ibikogwa ne kuko ibikogwa mu gihugu byose byitirirwa leta nta ndushaka kuvanga ni byo ngo byakozwe n'umuntu leta ihari teza kubihagarika itashobora kubihagarika no kuvuga yuko bifise mu nyungu muri mu byirikira kora alo ku kibazo bajije nibaza yuko agahomboka akaba ku Burundi kubera iki kuko ujya mugwe uratanga maraporo ayo maraporo akerekana neza ibiko biraba mu Burundi koko turazi yuko abawugize batari kuri yo guhonyoza ikirenge ariko ntibibuza yuko bakoresha ubundi buhinga gushura gutohoza bagashobora kuronka amakuru y'imvaho ndetse amwe bashobora gusanga bayakora no muri leta ihari no mu bayikorera nta ni ibintu bisanzwe barazi ibyo ubuhinga bashobora gukoresha kugira ronke izo nkuru zose cyo ni kimwe iyo rero bibaye uko bakawongera ikiringo bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane ni kuvuga yuko ishyamwe mu zamakungu riba ribwiye isi yose riti ahuraho ni murabe neza murabe neza cyo gihugu nta wuzi ibishobora kuhabera ibintu bihabera na haramwe amababi menshi ariko araba tubwizwa kuguma tucunze kugira ngo turaye uko twokwa mama iyo bimeze uko rero birahagarika ibintu byinshi ku gihugu rona nta gihugu nakimwe cikwije ibihugu byose bibaho kubera bibanye n'ibindi kubera bifacanya n'ibindi ibyo rero bashobora gutuma hari ibihugu bidashikikiye bidashobora gushikikira Burundi kubera ibiriko biraba ugasanga hariho amahigu Burundi bwari bufise abarundi bari kubona badashoboye kubona kubera yuko uwo mugwi uguma werekana ibiriko biraba
aho nako ndabaza cyane tubiga none ku uwo mugwi kubona ubandanya ukora kora wonge ikiringo birashobora gutuma abakuri bibi bagira bati turiko tura amakunga ariko arabona ibyo dukora ariko turi ikazo tunabicure ariko tubona birandane
mu bisanzwe urumva ikibazo gihagaze ahandi abantu bakora ibibi mu gihe leta yonyine idashobora kubihagarika kuko ama mekanizme yose yaba amasentare mpuzamakungu yaba amakomisiyo bashiraho nayaza kubera yuko igihugu cyonye kitashoboye gukuraho izo ngorane zihari ariko ntaza asubirira ubutungane ntaza asubirira nico gituma bamaze imyaka ine batanga ayo maraporo kandi twese turayasoma ariko nta kintu kirakogwa ariko nibivuze yuko abantu boca bihebura ngo uyu mugwi ntacumaze oya ubu mugwi urafise icumaze kuko nkuko namije kubivuga utuma abantu bamenya ibiko biraba cyo ni kimwe kuko bitere bitebuke abantu bakora amahano nkayo bakora amabi nkayo bazofatwa bazokurikiranwa bakurikiranwa na leta y'u Burundi cyangwa na leta afise ubushobozi bwo gushobora kubakurikirana ibyo bizoba kuko ubihe tugezemwo amahano nkayo ntashobora kuba ngo abantu babireke bigende gutyo ni ukuvuga yuko izo raporo mu nyuma zizokoreshwa kuko bazozikoresha kugira ngo bavuge bati wewe wagirirwa n'iki wagirirwa n'iki wagirirwa n'iki
tuje mu mpera y'ikiganiro mbega kubijyanye na ijahane bikorerwa abantu inkuru iherutse kuvugwa n'ijanye n'ipfungwa ryahoze ari umushinga amateka Fabiano Banciga Nino uwo mushinga amateka abahanya hagati y'akamuzina muntu bagira bati areka ararenganywa azira ko yuba yarubahuka kuvuga mu nama nshinga amateka ishashe amabi akorwa mu gihugu mbega iyo wapfunzwe ku bwanyu ifungwa ryiwe ryoba rihisura mbi igihugu cy'u Burundi
bo ugameho cyo umuntu yovuga ni abantu bamenye yuko umushinga amateka yaba ukiri mu kazi kurushinga amateka cyangwa wawuvuyemo n'umuntu ashobora kurikana n'amategeko mu bisanzwe igihe yakoze amakosa alo ikintu gitangaje rero muri izo bintu bya by'umushinga amateka bancijya nino nuko akirikiranwa ku bintu yoba yaravuze ari mu mushinga amateka igihe yari mu mushinga amateka umbisanzwe abashinga amateka abakenguza amateka barakingiwe n'amategeko byo bita iminite mu gifaransa no kuvuga yuko mu kihe bariko bavugira abanyagihugu mu n'abashinga amateka ko bazoraba igihugu baba bafise bahawe ijambo ivyo bavuze ntashobora kubikurikirana bako haba muri uwo mwanya mbere ni nyuma yaho urashobora kubikurikirana wako ico ni cambere ku kibazo rero warubajije cyane gose birahisura mbi nyene igihugu kuko ubwa mbere ho vyerekana yuko mu Burundi abada ubwa ubutungane yaba executive mbafa leta leta ijeje kubiraba badakurikiza amategeko ko nk'iryo tegeko bategereza kuryubahiriza ntibashobora kumukurikirana ku bintu yavugiye mu nabashinga amateka akiri umushinga amateka ngo abikurikiranwe ko
uri wanza ko nyashika imbere ntahe amateka mvuko no kuvuna kamurekura kubwawe
mwiza ntiyategeza no gufungwa kubera bijya amweke basinzi ivyo navyo nzi niha bari ibindi batigeze bashikiriza batigeze bavuga bimwagira ivyo nivyo bishobora kumwagira mugabo ni ivyo bari bijya byo bavugiye mu namashinga mateka nta kintu kimwe cyo kumufunga abantu bategeza kumufunga ngo nukwihamenya batwe
ari kizi biko ashobora kurekurwa rero
jewe kubwanje je simbona igituma baba bamufunze ni ukuvuga yuko niha bari abacamanza bahagarariye ntahe koko bagasoma amategeko kuko yanditse ntibatamikwe ijambo mu byo bari ko barakora cyane nibaza yuko yakirizwa kuri kugwa kuko bijya yako yavuze ari mu namashinga amateka ntiyashobora kubikwirana ko kwari uburenganzira bwiwe
twari ikiganiro Thierry twari ko tuvuga mu kanya gaheze bijanye na wa mugwi je je kwa matohoza ku Burundi kujanye n'agati akazi na muntu mbega irifungwa rya bacije nino gishobora kuba ikindi kimenyetso kizoja mu bijya mu gukoko cyerekana kujya mu gwi warukuye koko kubandanya ukora utungira abahotirwa
ni kimenyetso bigaga kuko sinaconye n'icongeye kubindi mashya nino no muntu afunzwe azira uburenganzira gukwashikije icyumviro ciwe wewe yanakingiwe ariko nabandi bose bafite uburenganzira bw'ugushikiza icyumviro cabo harimo bafunzwe twukwibutsa amesha makubitsa kuri wacu babwira bakwiza umwaka bari mu bafunzwe bazira ubusa twukwibuka abantu bafunzwe kwera bagizubwira inama z'umugambwe wabo nka abanywanye umugambwe abarongoye umugambwe CNL makomine yose y'intara ya Bururi barafunzwe
bafashwe
n'abaza mu byo bashya n'indo ndo ko yongeye kuri abo bose bigaragaza yuko mu Burundi ubutegetsi bwafashe ingendo yo kutihanganira na gato uwo wese batimbira cyo kimwe yuko badashobora kumwihanganira na gato kwashikiriza icyumviro ubutavuga ibyo bifuza ntafise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro niyo ngendo ubutegetsi bwafashe ibyo ico naci byara ubwicanyi by'uko abantu bagarika bida kwica amategeko banyuzwa akabugurengero ryabo abandi
bakagandagura
rero igihe yakiri iyo ngendo ubutegetsi busa nubwo bwiyemeje kuyibandanya
ingendo y'ukihanganira cyane
guhohotera y'ugusukute kwanganda mbere no guhohotera no guhohotera uwo wese batimbira cyo kimwe iyo ngendo yo byemeje kuyibandanya bigaragaza yuko ayo mabi yatohozwa n'uwo mugwa wa ujeje umatohoza waoni ukwiye kubandanya kuko n'ivyo bintu birabandanya kuko yo leta niyo yobihagaritse ikerekana ati ubutegetsi bushasha tugomba duhindura ingendo kuko bihugu byavuga yuko buto umugwi utobandanya nabona bati hari abantu bari batanga guhicizere ubutegetsi bushasha reka turabe ko ivyo bavuga bazobishira mu ngiro ariko no munsi iminsi bamaze iragaragaza yuko atana na gatoya bashaka guhindura babandanya ingendo yo guhohotera gusindikaza ubuzima bw'abantu batimbira cyo kimwe
rero
bigaragaza yuko
akazi na muntu cyangwa muzima ku ngoni babandanya gukora akazi
bigaragaza yuko ahubwo akazi ari kenshi uwo mugwi ahubwo bari kwiye kwimbira n'ibindi nkuko wari wabivuze uwo mugwi ushingwa iharura abanyuzwa bicwa hakwiye no kuba
basana n'imigiza kubika
niza kubika hari akwiye kuba imigwa kugihagarika abarundi cyo bari banyotewe no munsi suku ko abishwe abandi rujwe bagahubwa irengero baraharuwe bikwiye n'ubu ntawuva ko yoriha gubandanya harura kubera ababikora babibandanya ariko hari hakwiye no gusimbiza hakaba intambwe yo kubihagarika no gushyira imbere y'ubutungane abavyagirira
urakoze cyane Thierry bigirinda byiku uruyo mwibazo hejeje kuduha kawe nawe cyenso zirako kino kiganiro cy'ibigirinda byinke busa yuko uri umumenyesha makuru wa television Renaissance wakoze kwitaba ubutumire bwacu wakoze nawe professeur Birantamije Gerard kuba witabye iganiro club de la presse twasubira kwikora ko uratwitaba nkuko bahora mwakoze namwe mwariko muradukurikira nshimire bagenzi bacu ari muhinga bw'ivyuma bariko baratuma tuvuga mukatwumva tuvuga mukadukurikira irindi sango gikiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu naho butaha.